inzira yo gutungana kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana
mukunzi uri kuratwumviriza amahoro abe muri wewe assalamu alaikum shalom Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana uri kumwe na Pastor Jean-Baptiste Nzeyimana turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye ko inyuma y'umuvugishwa Yosua mu ihanga rya Isiraeli hakurikiye ibihe by'ibidambidambi n'umwiza ariko no muri uwo mwiza turabona umuco wo kugororoka kw'Imana Imana ntiyibagiye isezerano yasezeraniye Aburahamu n'uruvyaro rwiwe kubijyanye n'umucunguzi azova mu ihanga rya Isirayeli twarabonye inge n'Imana yagiriye neza umugore yitwa Rusi Rusi ntabwo yari umunyisirayeli ariko yizeresha umutima wiwe wose Imana y'Abisirayeli mu gihe Abisirayeli benshi bariko barava ku mana bagakurikira Imana zabo mu mahanga bakikuje Rusi we yahisemo guheba idini rya se ahitamo gukurikira Imana y'Abisirayeli aheza agerera mu gisagara cy'i Betelehemu aho yahavuye akubakana na Bowazi Bowazi na Rusi babyara umuhungu mwita Obedi Obedi avyara Isayi se umwami Dawidi nuko umugambi w'Imana wo gucungura uruvyaro rwa Adamu kugira irukure mu vyaha uba uriko uraranguka kubera ari mu ruvyaro rwa Dawidi umucunguzi w'isi yaragiye kuvamwo Ibetelehemu mu gisagara Dawidi yabamwo umucunguzi niho yavukiye umuvugishwa Dawidi aravugwa cyane mu vyanditswe vyeranda izina ryiwe riseru inshuro zirenga igihumbi mukunzi niba ushaka kunguka ubumenyi ku byerekeye uvugishwa n'Imana Dawidi wongere wumve amajambo aryoshye yanditse muri Zaburi turagutumiriye kudutega yompi mu kiganiro cy'uyu munsi no muri ibi bitatu bikurikira uyu munsi turaza gusoma igitabo cyanditswe na Samweli iki gitabo cera kirakomeye cyane mu byanditswe byose byabavugishwa kubera kirimo inkuru z'ubuzima bwa Samweli n'abami batatu ba mbere ba Isirayeli Sauli Dawidi na Salomo nk'uko twabibonye Imana yahaye Abisirayeli abarongozi nka Mose Yosua nubwo byari uko Uhoraho Imana yabakuye mu buja barimo muri Egiputa niyo yari umwami wabo agororotse Imana yabategetse gushinga ihema kugira isanze ko ubwiza bwayo yagomba kuba umwami wabo bategerezwa kuyubaha no kuyikurikira kirayonye nariko benshi mu Bisirayeli ntibahimbawe no kugira Imana nk'umwami wabo maze bishakira kumera nk'ayandi mahanga yose y'isi barondera umwana w'umuntu kugira babere umwami mu gice cy'umunani cy'igitabo cya mbere cyanditswe na Samweli ibyanditswe byeranda biravuga biti nuko abakuru b'Abisirayeli bose barakorana bagirama kwa Samweli baramubarira bateheraba urashaje kandi abahungu bawe ntibafise ingeso nk'izawe none rero twimikire umwami wo kuducira imanza nk'ayandi mahanga yose ariko iryo jambo ribabaza Samweli ko bavuze ngo nabaho umwami wo kubacira imanza araheza asenga Uhoraho Uhoraho abarira Samweli ati niwemere abo bantu icyo bakwatse cyose kuko atari wewe banse ariko jewe banse ngo simbe umwami wabo bakugiriye nk'uko bangiriye muri byose uhereye umunsi nabaduganye mbakuye muri Egiputa ukageza n'ubu kuko bantaye bagasaba izindi mana none rero nupfe kubemerera ari kubihanikirize cyane ubamenyeshe ingeso z'umwami azobaganza uko zizomera Imana ibwira Samweli guha Abisirayeli cyo basabye maze abaha umwami Imana ntiyashaka Abisirayeli kugira uwundi mwami atariyo ariko kuva bamaze kwa
yanka ubutware bwayo yanka kubatwaza igitugu mu gice gikurikira turabona ingene Samweli yabarobanuriye umwami wo kubatwara yitwa Sauli ivyanditswe byeranda biravuga bitimaze Samweli yabiraga kuza kamavuta ya Elayo ayamusuka ku mutwe gitabo cya mbere cyabavugishwa n'Imana Samweli ikigabane cy'icumi uhereye hajya ku murongo waho wa mbere uko niko byari bisanzwe bigenda mu gihe cyose cyo kurobanura umuntu bamusuka kwa mavuta ku mutwe Samweli amaze kumusuka kwa mavuta ku mutwe araheza aravuga ati mbega murabona uwo Uhoraho yatoranije kwata uhanye nawe mu bantu bose abantu bose bashira akamo hejuru batumwami nahangame igitabo cya mbere kibavugishwa n'Imana Samweli kigabane cy'icumi umurongo wa 24 nuko umwami Sauli atangura neza ariko igihe gishize agira ubwibone n'ishyari Sauli agashimisha Imana n'umunwa gusa ariko umutima uri kure yayo Sauli ntiyaba agitinya ngo yongere yubahe ijambo ry'Imana maze akora ibidahimbara mu maso y'Imana nk'uko ubandanije usoma hajya mu gitabo cyabavugishwa n'Imana Samweli cya mbere uhereye nyene hajya ku karongo kaho k'icumi kubandanya haravuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Samweli riti ndicujije icyatumye nimika Sauli kuko yamvuye ko akanka gukora ibyo namubariye maze Samweli araraka akesha ijoro atakambira Uhoraho bukeye akoroka kare ngo aje gusanganira Sauli maze Samweli ashikira Sauli aramubarira aturagahezagirwa n'Uhoraho icyo Uhoraho yambariye nagishikije Samweli aramwishyura ati mbega Uhoraho ahimbagwa n'ibimazi byoswa n'ibindi bimazi gusumba umwumvi erega kumvira gusumba ibimazi no kuyoboka gusumba ibinure by'imfizi z'intama kuko ubugarariji aricyo kimwe n'icyaha cy'ubupfumu kandi kuba ntagondwa ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana ko wanse ijambo ry'Uhoraho nawe yanse kuba ku ngoma nuko Samweli abwira Sauli ko agiye kwakwa ubwami bugahabwa uwundi mu gice gikurikira ibyanditswe byeranda biravuga hajya mu gitabo cya mbere cyabavugishwa n'Imana Samweli kigabane cy'16 uhereye ku murongo waho wa mbere kubandanya haravuga hati maze Uhoraho abaza Samweli atuzogeza ryari kuririra Sauli kandi namaze kwanka kwaba umwami w'Abisirayeli uzuza ihembe ryawe amavuta uheze uze ngutume kuri Isayi w'i Betelehemu kuko nironkeye umwami mu bahungu biwe Samweli arasiguza ati nogenda nte erega Sauli niyabyumva zonyica Uhoraho aramwishyura ati hitana inka y'ishashi ugende uvuge uti nje gushikanira Uhoraho ikimazi uheze uhamagare Isayi aze kuri icyo kimazi nanje nzokwereka uko uzogenza uzondobanurize amavuta uwo nzokurangira nuko Samweli agenza nk'uko Uhoraho yamubwiye aje i Betelehemu ashitseyo abakuru b'igisagara baza kumusanganira bahinda gashitsi baramubaza bati mbega ugenzwa n'amahoro ategome na mahoro nzanywe no gushikanira Uhoraho ikimazi nuko nimwiyeze muze tujyane kuri icyo kimazi kandi yeza Isayi n'abahungu biwe abahamagara kuza kuri icyo kimazi nuko bashitseyo abonye Eliyabu aribwira ati nta gukekeranya Uhoraho agira yimikisha amavuta nguyu imbere yiwe ariko Uhoraho abarira Samweli ati ntacyo uraba ishusho yiwe cyanki kireho ciwe kuko nta mushimye erega jewe sindaba nkuko abantu baraba kuko abantu baraba kuruko bagusa ariko jewe Uhoraho ndaba mu mutima maze Isayi ahamagara Abinadabu amwereka Samweli Samweli aravuga ati n'uyu nyene Uhoraho siwe yatoranije Isayi arongera amwereka Shama naho nyene Samweli aravuga ateka n'uyu nawe siwe Uhoraho yatoranije nuko Isayi yerekana ndwi mu bahungu biwe ngo Samweli abarabe. Samweli abarira Isayi atabasibo Uhoraho yatoranije. Maze Samweli abaza Isayi ati: "Mbega abana bawe bose nabo?" Aramwishura ati: "Hasigaye umuhererezi ariko rera ari ku ntama." Nuko Samweli aramubarira ati: "Tuma ujya kumuhamagara kuko tutari bwicare ngo turye ataraza." Nuko atuma ujya kumuzana kandi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakaranga. Maze Uhoraho aravuga ati: "Va hasi umusuke kw'amavuta kuko wa wundaruyo." Nuko Samweli aca yabira rya hembe ry'amavuta ayamusukako bakuru be bamukikije. Kuva uwo munsi mwemu Uhoraho yamaza kuri Dawidi akabushungwe. Turabona ingene Imana yatoranije Dawidi kugira abe umwami wa Isirayeli inyuma ya Sawuli. Ariko icyo mwotahura nuko Dawidi atabaye umwami wa Isirayeli uwo munsi nyene. Dawidi yari akiri muto igihe Imana yari yaramushingiye kuzotwara iryo hanga nticyari bwagere. Nuko rero yabwirizwa kurindira imyaka cumi imbere y'uko yimikwa. Nuko Dawidi asubira mu mirima iri hafi ya Betelehemu kuragira umukuku wa se. Dawidi yari umwungere mwiza kandi w'umwizigirwa, nacyo yatinya kubera yari yizigiye Uhoraho. Dawidi ntiyari umwungere w'akarorero gusa, ahubwo yaranavuze inanga akongera akaririmba. Maze mwemu Uhoraho imutera kwandika no gushyira indirimbo nyinshi mu gitabo cya Zaburi. Mbega ukuntu Dawidi yakunda Uhoraho Imana n'ijambo ryiwe. Twashaka kurangiza iki kiganiro cy'uyu munsi turavye ibice bimwe bimwe byo muri Zaburi za Dawidi. Iyumvire nawe Dawidi ari mu gahinga aragiye umukuku w'intama yongera avuze inanga ashimisha Imana indirimbo z'amashimwe. Umviriza namwe: "Uhoraho mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Iyo nitegereje ijuru ryawe, igikorwa cy'intoke zawe n'ukwezi n'inyenyeri byo waremye, umuntu ni iki aho umwibuka cyangwa umwana w'umuntu aho umugendera? Hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'igitsibo. Uhoraho mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose." Zaburi y'umunani umurongo wayo wa mbere ugaca usoma ku hajya ku murongo wa gatatu kugeza kuri gatanu ugaca usimba ugasoma ku karongo k'icyenda. "Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanjye, n'umucyo umurikira mu nzira yanjye. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo noye kugucumurako." Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda ku murongo waho w'ijana na gatanu. "Ibyagezwe by'Uhoraho biratunganye rwose, bihembura ubugingo. Ibyo Uhoraho yashingiye intahe ni byo kwizerwa, biha umutungu ubwenge. Ibyagezwe Uhoraho yigisha biragororotse, binezereza umutima. Ibyo Uhoraho yageze ni bitanduye, bihwejesha amaso. Ni byo kwipfuzwa kuruta izahabu, naho zoba izahabu nyinshi zitarimo inkamba. Bisosa kuruta ubuki n'umutsama w'ikigigu utonyanga. Kandi ni byo biburira umusabyi wawe, kubyitondera harimo impera nini." Zaburi ya cumi n'icyenda umurongo waho w'indwi n'umunani ugaca usoma ku murongo wa cumi n'uwa cumi na rimwe. "Uhoraho niwe mwungere wanjye, sinzokena. Ambyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Aremesha umutima wanjye, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu, sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanjye. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nibyo bimpumuriza. Untegurira ameza mu maso y'abansi banjye, wansize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekaye. N'ukuri ibyiza n'imbabazi bizonyumako iminsi yose y'ukubaho kwanjye, nanjye nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe bidashira." Amen. Mukunzi, turagushimiye kuba wateze amatwi kandi wibuke icyo Imana yabwiye Samweli iti: "Erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba, kuko abantu baraba ku rukoba gusa, ariko jewe Uhoraho ndaba mu mutima." Tubibona rero hajya mu kigabane cy'igitabo cya mbere cya Samweli, kigabane cya cumi na gatandatu umurongo waho w'indwi.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 I Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202 204 256 57. Iyo woye telefone ako mu manya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 409 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.